Inama y'abakuru b'igihugu bigize umuryango w'Afrika y'ubuseruko yahaye ikaze igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango warugezwe n'ibihugu bitandatu mu nama idasanzwe igira 18 yabereye ku buhinga bw'ingurukanabumenyi kuri uyu wa gatatu. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya aserukira uwo muryango niwe yabitangaje.
A key plank of our deliberations today.
Ati igikuru cyari kitwishyaritse ngaho uyu munsi twari kurabaho bigeze ngo twakire bagenzi bacu bo muri Kongo muri uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Sinkekeranya ko iki ari ikimenyetso ko uyu muryango wifashe neza kuko abenshi baguma bashaka kuzamo. Turabahaye ikaze kugira ngo dusadikanye igikorwa cyo gukorera hamwe mu iterambere. Bamwe mu bakongomani baba mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Kongo baganiriye n'Ijwi rya Amerika biteze byinshi kuyinjira ry'igihugu cyabo muri EAC.
Hazo
kumuhana hani bidandazwa abantu bazotembera atankomanzi atavyiza barinze gusaba. Ego nka twebwe nta byinshi dushorera hanze ariko tubwirizwa gushiramo inguvu n'ababanyi bacu bazabatorera koyokwe mu bisata bitandukanye. Tuje ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kurwanya abagizi ba nabi no muri kahise abasirikare ba Tanzania n'abaganda baraje kudufasha kurwanya imigwi igwana. Ubuhoho bizorushiriza. Yoweri Kaguta Museveni perezida w'Uganda yahaye icyizere abo bakongomani mu nama ya EAC.
Congo is really a part of East Africa.
Kuba twemereye Congo ni nko kwemera ibyari bisanzweho kuko abo bakongomani ni bene wacu cyane cyane ababa mu buseruko bw'icyo gihugu. Abenshi tuvuga ururimi rumwe tugasangiye ubwoko kuri bamwe n'ibindi. Nizeye ko tuzosangira kabisa n'agahiye ndetse no kuganiriza umwatsi hamwe kuko nta n'umwe yobyishoboza.
If we don't work together, we shall not manage the issue of insecurity.
Igihugu cya Congo gisanze muri EAC haheruka kongerwamo indimi zibiri Igifaransa n'Igiswahili zisanzwe zikoreshwa na benshi muri icyo gihugu. Aha n'amakaminuza arahasanga akarusho kanini nk'uko bisigurwa na Evariste Ngayimenda, umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga cya Tanganyika i Bujumbura.
Ibihugu bihereye ku Gifaransa bibaye bibiri, hanyuma n'abantu bahuriye ku Gifaransa bagiye kuburira gusumba uko byahora. Bizotuma Igifaransa cyemegwa kujya ku Icyongereza kizoba cemewe. Bizohindura ibintu byinshi cyane, haba ku ijwi ry'Uburundi na Congo byumvikana. Bizotuma n'abasaba ubuzi boroherwa gusumba uko byari bimeze. Burundi tuzoba dusa n'igihugu kiri hagati, ruba uruja n'uruza rw'abantu, ruba uruja n'uruza rw'ibintu. Nibaza yuko bizoheza bikoroha. Ama investor atari make afitanye imigenderanire n'ayandi mashuri kaminuza y'i Congo, cyane cyane ayegereye mu ntara za Kivu. Nibaza rero yuko bizoca biheza bikoroha.
Prosper Bazombanza yaserukiye Uburundi mu nama yo kwemeza Congo muri EAC. We yongeye koko hakwiriye ko uwo muryango ufatana mu nda mu kurwaniriza hamwe abagizi ba nabi na Nyarija Congo kirimwo imigwi itari mike y'abagwanyi. Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu ntiyibagiye no guhamagarira impunzi z'abarundi zirenga 2,227 zigisigaye muri uwo muryango gutahuka.
It is vital that we constantly strengthen.
Ni ngombwa ko twese duhagurukira rimwe mu kurwanya iterabwoba, ubwicanyi, indengamipaka n'ibindi. Tuzokorera hamwe n'uwo mushefu mushasha ariwe Congo. Twebwe ubu iwacu n'amahoro. Nicyo gituma duhamagarira abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bigize umuryango wa EAC dusangiye ngaha kugaruka mu gihugu cy'amavukiro mu miryango yabo kugira ngo dusangire gutera umuganda mu kubaka igihugu cyacu n'akarere muri rusange. Congo kibaye igihugu kigendwi iruhande y'Uburundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo byari bisanzwe bigize uwo muryango. Umunyamabanga mukuru wa EAC umuryango wa Afrika y'ubuseruko Peter Matuki niwe yararongoye umugwi wagiye kubonana na Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Congo kugenzura ko icyo gihugu gikwije ibisabwa. Yizeye ko isoko rigiye kwaguka kuko ubu uwo muryango ugezwe n'abantu hafi miliyoni 270 kandi ukabwiye gukora ku mabahari abiri, OCEANG na Ocean Pacific. Ibizokorohereza urudandazwa muri Afrika. Pierre Clavier Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.